Mwitangazo ryasohowe na leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri ivuga ko umwe bwa Buraya bwirengagije intambwe ishimishije mu biganiro bihuza Abarundi n'ingingo zimaze imisi zifatwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Leta itanga karorero ku ngingo ya President Nkurunziza yo kugirira ikigongwe abanyororo bashika 200,000 ihagarikwa ry'imitahe ku bantu bamwe bamwe n'iyugururwa ry'amaradiyo amwamwe hamwe n'ikigongwe cyagiriwe bamwe mu bafatiwe mu myerekano yo kwiyamiza ikingo cha gatatu cha President Nkurunziza leta yise imigumuko. Penzo bonariba umuvugizi wa leta anavuga ibindi leta y'u Burundi negura
leta y'u Burundi ritegera icyatumye ishira hamwe y'ibihugu bya Buraya yafashe inyigo nk'iyo mu kwirengagiza intambwe iboneka imaze gushikwa ku bijyanye no kugarukana umutekano hari imirwi y'iterabwoba katacyo tari yaragerageje mu kwica bene gihugu atacu bazira bene abajeje umutekano. Ikibabaje rero nuko iyo ngingo izohava ifatwa n'iyo mirwi y'iterabwoba nk'uko menga na Gashimwe ibyo bihugu bya Buraya bigihaye kubwicanye yari imaze iminsi ikora ikazohava rero isubira kuvyura umutwe mu migambi yayo yo gukora ibara
ingingo y'umwe bwa Buraya. Abatavuga rumwe na leta bemeza kwizogira ingaruka mbi ku banyagihugu ariko kubwabo mu ntawundi muti uhari ukugondoza ubutegetsi kugira ngo bwemere ibiganiro hagati yabwo n'ababugwanya. Tasensi Bomana umuvugizi w'umugambwe y'ipronutemewe n'ubutegetsi
ikintu cyose cyoza kigirira naba barundi n'urundi ntitugishigikira ariko rero ingingo yarayifashwe twari tuyitetse ntitubyishimira kubera ipronandi gomba y'abarundi babaho nabi mugabo ko bafasha leta itemewe n'amategeko iko yahonyanga gateka kazi na muntu yahonyanze intumbero ya demokrasi mu Burundi mu kugira amatora yahonyanze amasezerano ya Arusha na nibwirizwa shingiro descende deputete kaje mu matora yonyene hanyuma igihugu gishaka itwagwa nabe nkuko mubibona aba mu by'ubutunzi mu bibano n'ibindi n'atine ntitubishigikira ico gituma rero kugira abagondoze leta iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo dusubire mu nzira ya demokrasi dukure aka kabikabishye kwica abarundi kuba sinzika ubuzima ako batagize ubwabo yarananiranye kugira rero ikindi igondozwe ntakundi bitegeza kugenda.
Twabajije Tasensi Bomana ko abarundi batazohava batishavu ko batavuga rumwe na leta basavye ko ibihano vyofatwa yatwishuye bikurikira
umuganga ntafata ingwara atabanje kumenya icyayiteye ngo atange umuti ahava atange umuti utariwo umurundi rero jean umunyamahanga yoyoberwa ko ibyo byose turimo byavuye ku kingo cha gatatu cha Petero Nkurunziza aho nyanza amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro kandi ivyo abaroni n'amakungu basemereye imbere yuko n'amatora atangura kwitegurirwa uwo muntu ntazoba ariko aragira ariko ari igikibazo neza agihereye mu mizi yacu nje rero ntituri kumwe nabo bibaza ko abo bariko barasemerera bavuga bata abantu bariko baricwa kubera ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza ngo nibo bo bari babi uwo nuwo bariko arafata ikibazo ko kitari
uko biri kose leta ivuga kwishimira bimwe bimwe mu bihugu bya Buraya bitashigikiye ingingo yafashwe ku munsi wa mbere ishiramo rya Buraya yavuze ku imfashanyo zigenewe abanyagihugu zizogumizwaho ariko zigacishwa mu mashyirahamwe yigenga leta irafise izitegekanya kugira ngo abanyagihugu bashikirwe koko n'izo mfashanyo.
Leta y'u Burundi irashima yuko ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ryafashe ingingo yuko rizobandanya ritanya imfashanyo igenewe imigambi iteza imbere abenegihugu mu ntumbero yuko ibijyanye n'iyo migambi byose byokogwa ku mugaragaro izo mfashanyo iryo shyirahamwe rizotanga ntizihave zikoreshwa icyo tagenewe canke ngo zigwe mu minwe y'abataribo amafaranga yo kwiranguriye migambi yose azobwizwa gucishwa mu makonte yo muri banki nkuru y'igihugu.
Ishyirahamwe rya Buraya rirahumuriza ko ataco rizokora rwihishwa. Patrick Spirle aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi.
Si on passe pas par le gouvernement, il est évident qu'on doit passer par d'autres types d'organisations qui concernent la société civile.
Tudaciye muri leta birumvikana ko dutegerezwa guca kuyandi mashyirahamwe cyane cyane ayigenga ashobora kuba amashyirahamwe nka Croix Rouge canke ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'Abarundi. Nta kindi tuzokora, tuzorondera amashyirahamwe yizewe kandi yemewe. Ikindi naco tuzobibwira leta irabe abo tuzokorana. Leta y'u Burundi isaba umwe bwa Buraya kubahiza ibitigiri bitekanijwe n'amasezerano ya Arusha mu gutanga akazi ku bazokora mu bijanye no gutanga izo mfashanyo. Ku munsi wa mbere ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryafashe ingingo yo guhagarika amafaranga bwahora buha leta y'u Burundi buvuga ko kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze habaye ibikorwa byo guhohotera kiremwa muntu igabanuka ry'ubwigenge bwo kwishyikiriza ibyiyumviro ubwicanyi no gusubiza inyuma demokarasi. Utwigoro twose leta yagize ibihugu bya Buraya byemeza ko tudashimishije na gato. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.